Murumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubu Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mu gikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara aho ku mitumba no mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Kongo, mu Rwanda, muri Uganda no muri Tanzania. Naho guhera saa 12 twabateguriye umuziki turabararitse. Dukomeze rero ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Murakoze Jenny, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe gutabara imbabare kwahuje kwa sahuje ryagabishije ko naho igihugu cya Sudani y'ubumanuko kitagiharugwa nk'icugarijwe n'inzara, ibintu ngo ntibyifashe neza na gato muri icyo gihugu. Ni mu gihe leta ya Sudani y'ubumanuko hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU byari byatangaje ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu ko inzara yari yugarije icyo gihugu yaheze. Michael Charles, umuyobozi w'iryo shyirahamwe muri Sudani y'ubumanuko, yavuze ko atagirahinduka. Avuga ko abanyagihugu bababa imiliyoni 2 basinzikajwe n'inzara, akavuga kandi ko abo banyagihugu batumva igituma bivugwa ko atanzara iriho mu gihe atavyo gufungura bafise. Michael Charles yatangaje ko hari amashyirahamwe afasha kugira Sudani y'ubumanuko ishobore kuva mu nzara, yamara ko atazoki atakizohinduka ari hamwe intureka ziri muri ico gihugu zidaheze ngo haboneke amahoro. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yatangaje kuri uyu wa gatanu ko Amerika itagishoboye kwihanganira Korea ya Ruguru. Hari mu mubonano yagiranye n'umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo Moon Jae-in mu biro vyiwe hano i Washington. Perezida Trump yavuze ko azorwanya bikomeye umugambi wa Korea ya Ruguru wo guhingura ibigwanisho bya nucleaire hamwe na missile. Abo bategetsi uko ari babiri bakaba kandi bineguye kuri bimwe mu migenderanire basanganywe ya gisirikare. Yamara kuri wa gatanu batangaje ko bagiye gushyira imbere umugambi wo gukorera hamwe. Perezida Moon Jae-in wa Korea y'Epfo yashimye ukwitanga kwa Perezida Trump hamwe n'uburyo bwiwe bwo gukora. Yongeye avuga ko bashobora kuzokorera hamwe ku bibazo by'umutekano mu bijyanye n'ibirwanisho bya nucleaire bihingurwa n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Brett McGurk, umuntumwa ya Leta Zunze za Amerika mu gikorwa cyo kurwanya leta ya Kiisilamu, yafashe urugendo kuri uyu wa gatanu agana Ankara ku murwa mukuru wa Turukiya. Ni mu ntumbero yo kujya kuganira n'abasanzwe bakorana na Amerika muri iyo ntambara kugira uruhagarara ruri hagati yabo rugabanuke. Ubwo ruhagarara rushobora gutuma ngo akigoro kariko karakorwa kugira igisagara cya Raqqa muri Siriya cigarurirwe kadashoboka. Ingendo McGurk yakoze mu minsi iheze muri Turukiya ntizagenze neza, bivuye ko Perezida Erdogan yamwagirije ko acuditse n'umuhari w'abakurde usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Inyuma y'amanama yakoze kuri uyu wa gatanu, McGurk yatangaje ko yaganiriye n'abategetsi ba Turukiya ku bijyanye n'igikorwa cyo kurwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ni mu gihe mu ntango z'iyindwi yari yatangaje ko Amerika iraje ishinga n'ibikorwa bya Turukiya muri Siriya, mu kuvuga ko bakwiye kugerageza kugira ntibadurumbanye ibikorwa byo gutuza abarwanyi umuhari wa leta ya Kiisilamu mu gisagara cya Raqqa. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ryatangaje ko rigiye gufasha igihugu cy'Ubutaliyano bivuye ku gitigiri cy'abimukira babandanya kwinjira baciye mu ibahari Mediterane bavuye mu buraruko bw'umugabane wa Afrika. Ni mu gihe Butaliyano bwaheruka kugabisha ko bugiye kugara ibivuko ku bwato bwose butemewe muri icyo gihugu bwinjira buzanya bimukira. Gushika ubu abantu bashika ku 180,000 nibo bamaze kwinjira baciye muri iryo bahari. Naye abashika ku 200,000 baramaze gusiga ubuzima muri ayo mazi bariko baragerageza kujya bukabagana umugabane w'Uburayi. Dimitris Avramopoulos akorera igisata cy'abimukira mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya havuga ko Ubutaliyano bukeneye imfashanyo bivuye ku buremere bw'igitigiri cy'abimukira binjira muri icyo gihugu. Avramopoulos akavuga ko badashobora gutererana Ubutaliyano kuri icyo kibazo. Mwamenya ko muri indwi abimukira bashika ku majana 4 bahanganye n'abapolisi b'igihugu cy'uFaransa bari ko baragerageza kwinjira mu Faransa bakaba basabwa kubanza kuronswa impapuro zinako impusha zo kurengana kuri uwo mupaka. Mu Faransa umunye politike Marine Le Pen yagirijwe ko yakoresheje nabi ikigega cishiramwe cy'umwe bw'ibihugu bya Buraya kijeje guhemba abakozi bafasha abashinga amateka bakorera mu Faransa. Le Pen yamye hakana ivyo birego akavuga ko ari ivyagirizo vya politike. Kuri uyu wa gatanu niho yitaba abacamanza i Paris aho yahawe ivyagirizo vya mbere bivuga ko atabaye mwizigirwa yongera yagirizwa ko atahembye babiri mu bakozi biwe igihe yari umushinga amateka w'ishyirahamwe rya Buraya. Ikibazo cabajijwe kandi ni kijanye n'uko umugambwa serukira Front National wo warakoresheje ayo mafaranga y'inama nshinga amateka ya Buraya yari yagenewe guhemba abakozi. Inama nshinga amateka ya Buraya ivuga ko amafaranga yanyurujwe angana n'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amanyaburaya. Ishyirahamwe rijeje gucungera ibigwanisho by'ubumara byatangaje kuri uyu wa gatanu ko igitero cyakozwe muri Siriya cyakoreshejwe ubumara bwa Sahara. Mu itangazo ryasohowe n'iryo shyirahamwe rivuga ko mu gikorwa ryari rigejwe cyo gukora amatohoza ryasanze icyo gitero cyakozwe mu ntango z'uyu mwaka mu ntara ya Idlib harakoreshejwe ubwo bumara bwa Sahara. Umukuru w'iryo shyirahamwe Ahmed Uzmukut yateye ivyatsi ubwo bubisha avuga ko habaye kurenga ku mateko ajanye n'ibirwanisho ruhonyanganda. Uwo mutegetsi yatangaje kandi ko abakoze ico gitero bategerezwa kuzobibazwa.
Turamushimiye mugenzi wacu tugezeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabara mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu biganiro ikiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno musi kiremeshereje mu studio ya 18 kirongoye na Jewe Diane Nahaswe.
Nawo kwihangana gute washaka ukirwa inzara ati ndateka ku mugoroba ndabiregere bizogere kukundi kweze ntigikunda kasha tuvuga ati tuze turiyungana nyene turabe yuko tutogera kukundi kweze dufite inzara abana bapfana inzara.
Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi mikambi ya Rusenda ari Kongo bijukiye kuja kurondera ico bakora mu mihano itandukanye muri akagirango ashika ico bafungurira abana. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko mukanya mugume ku radio yanyu.
Hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara ncuti bakunzi b'ijuru rya Amerika. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda ari mu ntara ya Kivu ya Majefu ya Kongo zivuga ko udufungurwa duke bahabwa mu ikambi turi mu bituma basohoka inkambi bakaja kurondera ico rirenza mu mihana itandukanye ya Kongo. Ivyinshi kwino nkuru no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo.
Mumihana imwe n'imwe yo muri territoire ya Fizi usanga yiganjemo impunzi z'abarundi ziba mu Rusenda aho zivuga yuko zisohoka inkambi mu rwego rwo gushakira imiryango yazo imibereho myiza mu gihe baba bategereje ibiribwa bahabwa n'ishiramwe impuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM. Kwashatse kumenya impamvu nyamukuru zituma izi mpunzi zigenda zisohoka inkambi maze tugenderera umuhana wo kuri Mugondo no mu Rutabura. Imwe mu mihana yiganjemo impunzi z'abarundi zikora imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani.
Impamvu zituma tuza hano kurondera akazi nukuri izo mfungurwa badupokeza ntizitugeza kukundi kwezi. Nawo kwihangana gute washaka ukirwa inzara ati ndateka ku mugoroba ndabiregere bizogere kukundi kweze ntigikunda nibishika kukundi kweze. Rero tukasha tuvuga ati reka tuduge tuze kuraba ko twokorera idufungurwa turiyungana nene kugira ngo ariko tutora kuri kwezi dufite inzara n'abafana inzara.
Nubwo izi mpunzi z'abarundi zikora urugendo rw'amasaha 3 n'amaguru kugira ngo zigere aho zikorera imirimo yo guhingira abaturage b'abakongomani zereza ko kwa muri imirimo zikora biruta kwirwa bizike
nageze kukwezi ngahantu arashaka kuba yokwezi 1500 cimbere nka 40 bibivana n'ukuntu ubuzima umwe bugenda buboneka cyane.
Tuzi urugendo rw'amasaha 3 wabudashoboye kugenda ukahaza amasahani. Tumaze kuhashika turushe tukaruhuka bakaduha icumbi tukabanza tukaruhuka bwace tugakora.
Mukora ibiki n'ibiki babahemba gute?
Turarima
twemeranije amafaranga bakaduha amahera twemeranije ivyo kujya bakaduha ivyo kujya
none se nko ku munsi ukorera ngahe uhavana amafaranga angana gute akumara iki mu nkamba amafaranga ukorera
ku munsi ndankorera ibihumbi bibiri ivyo bihumbi bibiri yo mbikoreye nkabitahana nkabishikana mu nkamba bifise icyo bimarira biranyunguruza ndahatangiye kuno kwezi je ku ruhande wanje nkatangiye kumeza komaza kubona ko harakarusha kubahora bahaza
nakaye katukari
akarusho gahari icyo bashaka n'icyo baronka bashatse yo kujya barabironka bashatse amafaranga bakayabonka ivyo byose ni ibintu bishobora kufasha imije mu nkambi
icyakoza hari na usanga ababyeyi bo mu nkambi bohereza abana bari munsi y'imyaka 13 mu gukora iyi mirimo y'imbaraga atwavuga nk'uyu mwana w'umukobwa witwa Nitanga Josiane twasanze mu mwana wo mu Rutabura yaje gushaka akazi ko gusarura ibishimbo
njembana nabi batabona yambwiye zamukino ndonde akazi nzokorera ibiharage manukane tuzoteke bibi nako arahagera numubi batabona bagenda bamufatiye inkoni yaje hose nchambona uzi nchambuga tuzanana naciye tudugana
ubwo ubona rakaye kazi uzakora wewe
ako atonyeka ko sinzogakora
kameze gute na gute
nako ikoreye biharage no byikorera no kubisoroma no kubagara imyumba
kubande ko baturage bo bakongomani bakoresha izimpunzi z'abarundi batangaza yuko umusaruro bavana mu buhinzi wiyongereye muri imyaka 2 nkambi yo mu Rusendi maze muri territoire ya Fizi uko tubikesha Nkinzingabo Eric umuturage wo mu Rutabura uko urumurimo w'ubuhinzi
kuva abarundi batangiye gukorera hangaha byadufashije byinshi kuko hariho imirima myinshi tutahingaga yabaga irimo amazi rero abarundi ngo bagera hangaha y'amazi bakayaca hahandi hari igishanga bakahinga neza cashanga bakagikura mu butaka bakagishira umusozi ahantu hagakamuka tugatangira kwahinga ibigori n'ishimbo kuva batangiriye kuduhingira tweje ibintu byinshi ibishimbo n'ibigori byinshi byagutuyeje njewe ku uyu mwaka ushize nejeje dupfuko mu gikongo nejeje nk'udupfuko dutandatu tw'ibishimbo naho ibigori nejeje mbese nk'ibiro bigera nko ku ijana 200
Chef Rawi Rutambwe wa kane umuyobozi wa lokalite ya Rutabura Rurimba aratubwira imwe mu mihanahe z'impunzi ziza gushakiramo imirimo yo guhinga ndetse n'ubujyo zibanye n'abaturage yobora
barangira mu Rutabura mu bivumu muri kabembwe barahushuka za Rurimba na za Magunga kugeza nabibogobogo baragerayo ntaho batagera mu karere ka Mayiflato barahagera
bakorana gute n'abaturage bawe
dukorana neza kabisa nta kibazo kabisa n'abaturage nk'abandi turanavuga n'ururimi rumwe mugabo nini inshuti nta kibazo dufite kabisa nta kibazo urabona kuko bizira abaturage urabona nta mbaraga bafite nishi cyane zo kuvuga ngo umuntu yovuga ngo bafite ibibazo
tumenyeshe yuko hari n'izindi mpunzi z'abarundi zikorera muri iyi mihana imirimo yo gubumba amadafari kuragira ndetse no kubaka amazu bidasengabo kubwijwe ry'America kuri mugono ho muri territoire Fizi
urakoze Vedaste ngavo tuvenga aho kuri mugono dukubitire gatonya mu gihugu cy'u Rwanda aho kuri no wa kane genekerezo rya 2019 ariho hatangura mu gisagara ca Kigali indwi yahariwe akaranga k'abarundi ku mpunzi ziba mu Rwanda kandi rero akajyo ko kwirabira umurisho w'ingoma kwerekana ibirangurwa n'abarundi harimo nko kudisha inkoko canke naho gukora amasakoshi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye abari bitabiriye ivyo birori bakaba barashimiye cyane impunzi z'abarundi kukungene ziriko zirabungabunga akaranga kabo umunyamakuru wacu Desire Hatungimana yaduteguriye ino nkuru abanza twumvisha mu disho w'ingoma
ibikogwa vyiyondwi hari wakaranga k'abarundi vyuguruwe n'umurisho w'ingoma abatimbo bavuye mu mihingo itandukanye y'Burundi bazihaye umurisho barerekana ko ikibanza cy'ingoma atawe caroye mu gwaruka gwahungiye mu Rwanda umwe muri bo yamenyeshije ko kiretse ko kwitaho akaranga ari ngombwa izo ngoma bavuza zirabafasha no kuronka icyo barya kuko basigari babitumwa ku mumanzi
twebwe rero aho turi hose ingoma twarazihunganye umuco twarawuhunganye ni ututuma tuguma twibuka ko turi abarundi kandi tuzokwama tubikomeza tuvyereke n'abari nyuma yacu bakiri bato kugira ngo babandanye nabo bakunda igihugu na cyane cyane kuko niko karanga mutima nyamukuru dutegerezwa kwigisha ugwaruka rundi ababa mu Burundi batari baravyitaye canke ababaye hanze babibonye ubushasha kugira ngo baje hamwe n'abandi bose bateze imbere igihugu cyabibarutse
ugwaruka rwari rwitavye ivyo birori rumenyesha ko naho batakiri mu gihugu cyabo akaranga koko bagahunganye
ibintu vy'akaranga ni ibintu bikenewe cyane mugihe tuba turi mu buhungiro ubwa mbere twebwe icifuza nyamukuru cyari cyo gusubira iwacu turi mu buhungiro turabona itandukanye ryaho turi niyo twavuye bigatuma bidukuramo icizere bigatuma twihebura ariko iyo turiko turibuka ivyo iwacu birasubira kuduhuriza hamwe n'abantu tukumva umunezero tukabona kubona umwizera ko tuzabona gusubira iwacu wezande tuba turiko turaba mu Burundi tubabona ko Burundi butugendamwe mu mutima nubwo twe tukabihagazamo tutabugendagendamo umugabo wabo twarabwimukanye
umukenyezi umwe yari muberekana ivyo bakora ajisha ibitako n'amasakoshi amenyesha ko kuje hamwe n'abandi byamufashije kuguruka mu mutwe uno munsi akaba yivugira ko abana biwe ataca bipfuza ngo babure
hari ico wunganira mu by'urugo twatundi duto duto wahora ubura urashaka kuturonka nk'imboga nk'ivyamwa vy'abana urashora kuturonka twatundi duto duto wumva ko twaza twunganira buryo uba ukeneye mu rugo ntushobora kuturamo kubera nta hanini ndagera kuko niho nkibitangura ariko ndafise icizere ko nzogera kuri nkizera ko uko bizogenda uko iminsi izogenda yiyongera bizogenda bigenda neza
nta kamuha nk'abakenyezi nkawe bashyize mu buhungiro bakigunga bakihebura ugasanga bagumye muhira kandi barafise umutwe wo gukora
rero ndabakangurira ko bova mu nzu bakaja mu bandi bakareka kwigura bakaganira ibyumviro bafise babona byo bagirira umumaro kubaniriza abandi ko urebye bateye intege kugira icyo bakoze intangiriro ariko nibaza bagerageje bakagira umwete ntibagera ku kintu gikomeye kigaragara kandi cyiza
ubuserukira impunzi ziba mu bisagara bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda amenyesha ko akaranga ari karanga muntu yerekana isura y'igihugu asaba rero impunzi kwerekana ko zarezwe
turi mu mahanga duhura na byinshi duhura n'imico myinshi duhura n'ibitugora duhura n'imisozi myinshi ariko iyo tuko turabibutsa iyo bavuye n'ico bari ico rero kirabafasha gose kwibuka yuko hari ico kwe kubaha bakamenya ngo mpuye n'umunyamahanga nkwiye kumwubaha kubera hari indero y'abarundi baronse
kuri uno wa gatanu igihe cy'isaha 9 bitekanijwe ko umugwi w'umupira w'amaboko w'i Kigali utana mu mitwe n'uwi Nyamata mu ijoro naho habe igiteramo c'imvyino n'indirimbo z'u Burundi hifashishijwe ibikoresho kavukire nk'inanga imiduri n'amakembe ico giteramo kikaza kubera ikicukiro mu kigo Oasis Dope Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Imbere yuko rero tubatahiriza abanyi no nkurice ku masonga yo mu ntara bamwe mu bagabo batawe n'abafasoni bubakanye muri komune Musigati ntara ya Bubanza bagakurikira witwa Zebia mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo basaba ko abajejwe amategeko n'ikibano boborohereza bakahukana ivyo babisaba inyuma yaho bamwe muri abo bapfasoni bariko baragaruka mu ngo bari baravuyemwo ariko bagashikira mu matati kuko basanga baramaze guharikwa inkuru dukesha umunyamakuru wacu Diane Ndonse
bamwe mu bakenyezi bo ku mitumbi imwe yo muri komine Musigati bari bakurikiye Zebia muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'2015 bahaye bagaruka basanga abagabo babo barabaharitse muri kino gihe hari imiryango iri mu matati kubw'ivyo bivuye ko abo bakenyezi bagarutse bamwe batakiriwe Shimira Imana na Stadia wo ku mutumba Kiziba haheze umwaka agarutse avuga ko yagize ivyago umwana agira kabiri w'umwaka arapfa acabonda kugaruka kugira ngo afashanye ikigandaro n'uwo bari bubakanye ariko ntiyorohewe kuko atamwemereye kumwakira nkuko abitwiganira
naca ndamutelefona acambwira ngo umunsi nzaza kugutore ndamugati je nzaza kwa gatatu shatu banani kuri rusitsi arambaza ati none umwana atevyagenze gutete je mwate narakarageje kupfutsa biranga ati umwana ati apfama aracika tije nuko vyangende nakundi ngo dutahe hama dushitse no mu nzu adushitse hano ku isedede aca mbwango burya wewe ngo nuko umutaha muhira ngo je ngo sindawukenera ngo umuntu ngo azobanzane kubisubiramo hama bigenze uko aje banashe ntamuhira ndicara ndatekereza
umushinga ntaye wiwe nzokira ntevye Eric w'imyaka 31 avuga ko atashobora kuguma yihanganye atazi igihe azogarukira agashavu yarafise kunyuwe nuko uwo mukenyezi atamusezeye akongera akamutwara abana bigatako akagaruka atazanye abakwiye inkurikizi kwabaye kumuharika
nagize ntaye nsanga uwo mudamu yigiriye nta n'ukunsezera bimaze no kumemera uko hama ndarondeza mwe nkabi wabo hose rabura niho hahera iminsi baca mbamugwehe yuko yikereye nta muri Kongo ndarindiye jewe musango ndi impfuvye musango narigorewe ta chefu charu kukuru nifise ni ho haa herigihesha darondera undondera
uyu mukenyezi nyene guharikwa na Sitasiya Nshimirimana avuga ko yituye abajeje intwaro agasaba ko bamutunganiriza mu gusubizwa umwana w'imyaka 3 arizwe n'umugabo cyongeye akamuha nibizo mu gihe atemeye ko basubirana
nashaka cyangire mbabatse ampinzo nderamwe abana yo mukore baramaze kubyarana umwana ubu rero akabavise umwana we wanje mukara ubutse mabaho temba nabaho nabi kubera yako yakageze ne kumupfutsa barasika numapfuka ngo cyane undi ngo cyane cyere nashaka ubutungane bwo nshikiritse uwo mwana nzotse ndamuyikurikirana yongera mpane n'ahantu nshobora kurera abo bana
ku ruhande rw'abaharitse basaba ko nyabuna ubutungane kubahukanisha Eric Nzokirantevye wo kumutumba Kiziba numwe muri bo
naragize umubare umudasanzwe harahira ukwezi kose ntajya gushikaho na pembe 260 gushikaho sikana na 50 kubera ibibazo gusa ndonda ndahera nsaba yuko se ntare yo twahukanisha
ariko rero bimwe mu by'amategeko yisunga kugira ngo yahukanishe abubakanye ni kurenga ibigo guhohoteranira hamwe no kutaba bakirangura amabanga yabubatse urongoye sentare intango iri kumugwa mukuru wa komine Musigati Thierry Mucowayo abandanya avuga ko bibasaba umwanya w'amatohoza mu kwahukanisha aha ni mu gihe na dosiye ibanza guhererekanwa mu nzego z'ubutungane ibintu biruko kandi mu gihe usahukana aguma abana bubake gushika sentare ibarusha kuvana nk'uko urongoye sentare intango abandanya avuga uruhande rw'abajeje intwaro amakenga imeshi matati ashukwaduka mu miryango bibwo abantu bose bango badasetse titaneri wa mine Musigati Jean Bosco Dumana atawe nabo bubanye gucisha habo bakitura ubutungane
twarabonye yuko ari kibazo gishobora gutera iyindi ntambara y'ubundi bwoko twebwe rero abafise nk'abagore bagiye bakurikiye Zebia twabahanura yuko bakwihangana hanyuma bibagoye bakagenda bakabaza sentare akabwira bati none twebwe bizogenda gute sentare iravyo amategeko uko avuga ikaba ibona yuko ubwo ruhusha bururonka byuko baragana n'abandi bakaragana nabo bandi mugabo atari umuntu avyibwiye wenyene ngo nzana uwundi mugore kuko twebwe nko mu ntwaro ndishobora kumuraganisha kandi tuzi ko hari umugore wa mbere baraganye azwi n'amategeko
twibutse ko Zebia yashinze isengero giwe ku mutumba w'ibusinde muri komine Gahombo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'igihugu isengero ritemewe n'amategeko na Ekereziya Katolika yahoze asengeramwo ariko guca hungira muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'abamuyoboka muri kino gihe abajeje intwaro muri komine Musigati bavuga ko abantu bagera kuri 55 bo ku mitumba ya Masare Kivyuka na Kiziba aribo bamaze kugaruka kuva mu kwindwi k'umwaka uheze kugeza muri kino gihe mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Nukorero ijwi rya Amerika nshuti bakunzi twongere tubahe ikaze akaririmbo ngo ni gutyo aho muri mu makambi aho muri ngaho mu ntara twibaze yuko muri ko muramerwa neza uko muvyumva uko mwumva weekend yanyu twebwe turaza kugerageza kwasha mu turirimbo nkuto wa mbere twakire ku murongo gira ngo ashobore gutasha Philbert ari mu ikambi ya Mutendeli Philbert miriwe neza
namahoro
murakomenga ngaho Mutendeli
yego turashima
havugwa make
namahoro n'ukuri ashizwa twakwishiye ama exam twara amajumba namahoro twashima kabisa
ama exam mwarahejeje uri mu mwaka wa kangahe ga Philbert
mwaka wa mbere nyuma y'ishyo shingiro
yishwe nshingiro mwarorohewe mwakoze ibibazo byo mu gihugu cya Tanzania canke mwaronkeje ibibazo byo mu Burundi
ibibazo twakoze byo mu gihugu cya Tanzania
ego mwari mwashoboye kuheza intonde zose kuko nko mu Burundi hari habadushikirije ku intonde batari bwaziheze ugasanga byaragoranye mwebwe mwari mwashoboye guheza intonde z'ibiganiro z'ibi murantunga intonde z'ivyigwa byanyu
oya ni twari bwamare tuzosubira kwiga tuzobandanya twiga mu kiruhuko nyene
nuko rero Philbert utashe abawe ufise ku mutima
yego
aha
Jambe naije banje bari mu Burundi mu ntara ya Ruyigi.
Aha Philbert hariho ukuntu telefone yawe twumva irimo imiyaga sinzi ko ushobora guhagarara neza uwo budufashije cyane.
Yego.
Aha.
Abe banje bari mu Burundi mu ntara ya Ruyigi ufite papa wanjye kwa ni kimbere Severino. Na mama wanjye kwa miburo karini y'abajyohe rwose tubagati none amahoro turakomeye neza naho zifite impunzi zigoye. bene wacu basigaye mu Burundi nabo nyine ndabatahije utwamenye imana Severe na Mpawe n'Imana Samuel nabo nyine baryoherwe ndabatahije n'ukuri namwe ni wacu ino iko niyongire mishake nabo nyine ndamutahije n'abanyi bose tubane no nyine ndabatahije
ego ni Philippe aho mu kambi ya Mutendere uhamaze igihe kingana gute
igihe kingana n'umwaka umwe
igihe kingana n'umwaka umwe muri abarundi bangana gute
ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana hejuru
ibihumbi mirongo itanu na kimwe n'amajana hejuru
yego
nuko rero Philbert tukwitumire ku barundi bari ngaho mu ikambi ya Mutenderi kino kiganiro ni gwanyu hakagira ico mumva mushaka ko tubashikira ko ntimuzotangwe kutwandikira mukoresheje email yacu radio yacu @gmail.com hama mutubwire yaba amakuru avuga ngo ahi wanyu mushaka ko tubashikira ko
yego
canke ivyo namwe mushaka kudusabikaniriza turafise na WhatsApp mushobora kutwandikira ko canke mukaduhamagara ko ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe
yego
urakoze cane gose Philbert
yego sana sa karirimbo mushyako karirimbo ka media akariko kose
akarimbo ka media akariko kose ndabona Innocent Kimenye muhinga bw'ivyuma kwemereye araheza ca bikurikiza urakoze cane gose Juge Amerika wakabili kumurongo miriwe neza miriwe miriwe
miriwe miriwe
turi kumwe nande kumurongo wa telefone
muri kumwe na Mashimango mu
gihugu cha Tanzania
ego
Mashimango ngaho mu gihugu cha Tanzania havugwa maki
Amuza Tanzania havugwa mahoro. Okay, kuko ndabiragahonza rye nyene acakudurumbana. Patibaye nk'abantu abinyereye dukeye bakaborego na yandi muri usangi na mahoro.
Yego, aho mu gihugu cha Tanzania gamashimangu uri mu makartie atandukanye canke uri mu ikambi.
Eh. Mu makartie.
Uri mu ikambi?
Uri mu ikambi n'ibindi utandi mu ikambi hagati ndi mpondi.
Uri mu ikambi yandu tumaze igihe kingana gute ngaho mu ikambi yandu taga mashimangu.
Ndiko ndakwiza umwaka nino zokona here mu ikambi y'Inyarugusu mu kwezi k'umunani mu 2015.
Uca wimuka ushaka iki?
Ndanimuka ko ico gihe bari batwimuye tuva mu ikambi y'Inyarugusu tuja mu ikambi y'Induta.
Ego. Nuko mashimangu gashaka yuko tugutahiriza abande?
Ndagomba kuntahiriza umuvyeyi wanje ipfa niba gura kuzana ari mu ntara ya Muramvya ko hatiye igihe kinini inyuma y'ibigomo ko yabaye ntitwasubiye kubonana ndatama nagomba ko muntahiriza nabo tuvugana bose ari mu bihugu bya Zambia
Nuko rero njute bakunzi muri mu makambi yatandukanye Rusenda muri Kongo Mutenderi Tanzania Zaleka Malawi ndutangaho muri Tanzania na Kivali Uganda Mahama mu Rwanda kino kiganiro ni gwanyu ingene mubayeho ayavugwa mu makambi radio yacu @gmail.com abari mu ntara na mwebwe ntitubibagira mushobora kutubwira ico mushaka ko tubashikira ko kuri kino kiganiro ico mucibaza ko canke ico mushaka yuko twoshimikira ko kano karirimbo ka Medi gace gafasha kugira umunsi mwiza mwe muri ko muratwumviriza muri ahatandukanye Akabari nunga dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari